ili nizuđa Amerika. Ijuja Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC niwe nazanje kumututeza amatwi muri kumwe na Fidel Nyongabo
na Thomas Kamirindi mwiriwe neza ingingo z'ingenzi za ya makuru abanyapolitiki mu Burundi ntibavuga rumwe ku cyemezo cya president Pierre Nkurunziza ko ataziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mwaka utaha
ariko ubu narimo aravuga ati imana yampaye kwibonaniye yantumye konza kurongora Burundi kandi ko ndaburongora kwaza kwimbarira.
Uyo ni Frederic Bambuginyumvira yahoze ari vice president wa Burundi ubu akaba mu buhungiro mu Bubiligi.
Icyo Nkurunziza yarabivuze wenyine ko atazosubira kwitoza ikintu kandi azoherekeza uzo musubirira muri mu mushakishi.
Uwo nawe ni Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Muri Cameroon, Boko Haram yishe abasirikare ba leta 13 mu majyaruguru hafi y'imipaka ya Niger na Chad.
Abahinga bagenywe n'ugwego gushyiramwe onirujejwe agateka ka muntu basaba itohoza ryigenga ku bwicanyi bwo mu myerekano yo muri Sudani. Aya makuru na yandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ido nito ry'amakuru yegeno hino tubafitiye muri aka kanya. Umwana w'umuhungu w'imyaka 5 uwo mu gihugu cha Uganda yaragwaye indwara ya Ebola yitavye Imana. Umuntu wa mbere rero ivyibonekeje ko afise Ebola kuva ico kiza cadutse muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihana urubibe na Uganda haraheze umwaka. Ibiro vy'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu gihugu cha Uganda bisubiramo mu mushikiranganji ajejwe amagara y'abantu w'ico gihugu biratangaje ko uwo mwana w'umuhungu w'imyaka 5 yitavye Imana no musi kwa gatatu. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Uganda Dr. Jane Ruth Acheng yatangaje imbere yaho yari yatangaje ko uwo mwana yari yajanywe mu bitaro vya Kagando mu burengero bw'igihugu ivyo inyuma yuko we n'abatari bake mu muryango wiwe binjiye muri Uganda bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi wa mbere. Acheng avuga ko abategetsi ba leta ya Uganda bemeje abantu batatu ko banduye Ebola. Yasavye abanyauganda gukorana n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu ntumbero yo gutuma Ebola idakwiragira mu bindi bice by'igihugu. Ishirahamwe OMS ryarananiwe guhagarika gukwiragira kwa Ebola mu buseruko bwa Congo, kenshi byatumwe n'abanyagihugu batizera abakozi bajejwe iby'amagara y'abantu.
Muri Cameroon, guverinoma irimo irohereza abasirikare benshi mu majyaruguru y'igihugu ku mipaka na Niger na Chad bitewe n'igitero umutwe wa Boko Haram wagabye ku cyumweru gishize mu mujyi wa Darak mu majyaruguru ya Cameroon. Uyu munsi Minisiteri y'Ingabo ya Cameroon yatangaje ko icyo gitero cyahitanye abasirikare 13 ba Cameroon n'abasivile bataramenywa umubare. Ibitangazamakuru byo muri Cameroon ariko byo byemeza ko Boko Haram yahitanye abasirikare 21 ba leta ya Cameroon kandi ko Boko Haram nayo yapfushije abarwanyi benshi ndetse umubare wabo ngo ushobora kuburenga w'abasirikare bishwe na Boko Haram nyine abasirikare ba Cameroon. Naho abaturage bahunga bagenda bavuga ko abasivili bishwe na Boko Haram ari 40 byibura muri kiriya gitero cyo ku cyumweru mu mujyi wa Darak. Guverinoma ya Cameroon ivuga ko ari cyo gitero kibi cyane cya Boko Haram mu gihe cy'umwaka. Ivuga kandi ko Boko Haram imaze kugaba ibitero 7 mu majyaruguru ya Cameroon muri ibi byumweru 3 bishize.
Abategetsi bo mu gihugu cya Ghana bavuga ko abapfasoni b'abanyakanada 2 bari banyurujwe mu ntango z'ukwezi muri Ghana batabawe. Ubushikiranganji bujejwe gutangaza amakuru bw'igihugu cya Ghana butangaza ko igikorwa cyo gutabara cyaherahejwe mu masaha ya kare y'umunsi wa gatatu mu ntara ya Ashanti iri mu bumanuko bwo hagati mu gihugu. Nta bindi birenga aho vyamenyekanye buno nyene. Ubushikiranganji bujejwe amagara gutangaza amakuru muri Antunga bwari bwagerageje guhumuriza ingenzi ko igihugu cya Ghana gitekanye. Ivyo naho mu minsi ya vuba kunyuruza abantu kugira hatangwe ingwate vyiyongeye. Ghana ni igihugu kibonwa ko kirimo umutekano kurusha ibindi bihugu byo mu karere ku banyamahanga batemberera icyo gihugu. Nubugira kabiri mu kiringo kiri munsi y'ukwezi abanyamahanga banyuruzwa mu gisagara cya Kumasi. Umuntu afite ubwenegihugu bw'Ubuhindi yaranyurujwe imbere yaho mu nyuma yaho aratabagwa. Perezida w'igihugu cya Ghana yariyemeje kubyerekeye gufatira ingingo zikomeye abanyuruza abantu. Ivyo kubera impungenge ko bishobora kugeramira isata kijejwe ingenzi.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhungu w'imfura wa Perezida Trump yitwa Donald Trump Jr. uyu munsi ari mu nteko ishinga amategeko akanama ka Sena gashinzwe ibigo by'iperereza mu rwego rwa Nketi karimo gakora ku bikorwa by'Uburusiya byo kwivanga mu matora yo mu 2016 yahanuriwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Araganira n'abasenateri mu muhezo akigera ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Congress. Abanyamakuru bamubajije babaza rero Donald Trump Jr. niba hari icyo ari buhindure ku buhamya bwe bwa mbere. Arasubiza ngo oya, ntacyo ndi bwongereho. Yari yaratanze ubuhamya butandukanye muri komite zinyuranye za Congress mu 2017. Ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeza ko abasenateri bashaka kugaruka ku ngingo zimwe na zimwe z'ubwo buhamya bwe, by'umwihariko ku nama we n'abandi ba hafi ya se bagiranye n'umunyamategeko wo mu Rusiya kazi mu kwezi kwa gatandatu 2016 mu mujyi wa New York.
Tadizi bya Amerika Washington DC mwandanya kumviza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Abahinga bishyira hamwe muza makungu ONU bafise impungenge ko igihugu cya Sudani kiriko kija mu manga ku bijyanye n'agateka ka muntu. Ivyo ni nyuma yuko inteko zijeje umutekano zikoresheje inguvu z'umurengera kubari mu myerekano ku mugwa mukuru Khartoum. Abahinga bagenywe n'urwego rw'ishyira hamwe ONU rero agateka ka muntu basavye uno musi kwa gatatu kwa bitohoza ryigenga ku iryozwa ry'agateka ka muntu byakorewe abari mu myerekano muri Sudani. Itangazo ry'abahinga ba ONU rivuga ko batewe impungenge n'amakuru avuga ko abantu batari bake bishwe kuva ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Ico gihe inteko zijeje umutekano zakoresheje ingufu z'umurengera mu gushubiragiza abari mu myerekano imbere y'icicaro c'igisirikare ca leta ku mugwa mukuru Khartoum. Abari mu myerekano basaba ko igisirikare cihutisha gushikiriza ubutegetsi abasivili. Yamara abasirikare bakuru bayoboye igihugu muri iki gihe baravyiyamije. Inyuma y'ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'inteko zijeje umutekano, abari mu myerekano basavye kugaragiza akazi n'amategeko mu gihugu cose. Yamara kuva ico gihe amamangazini n'ibindi bibanza bigirirwamo imirimo y'ubudandaji vyarasubiye kugurura, kandi hari uruja n'uruza kurushiriza mu mabarabara yo ku mugwa mukuru Khartoum.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano mu rwego rw'imari ikigo cy'ubucuruzi cyo muri Iraq cyitwa South Wealth Resources Company. Irakirega ko cyafashije Irani kurenga ku bihano Amerika yafatiye umutwe wa gisirikari w'intarumikwa witwa CODS cyangwa Gardien de la Revolution wo muri Irani. By'umwihariko Amerika irega iriya sosiyete South Wealth Resources Company ko yafatanije na Irani kugurisha intwaro z'amagendu mu mitwe yitwara gisirikari yo muri Iraq ifashwa na CODS yo muri Irani. Ibihano bya Amerika kandi bireba abanya-Iraq babiri nabo bagize uruhare muri buriya bucuruzi. Nk'uko Minisitiri w'Imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Stephen Mnuchin yabitangaje, ibi bihano ni ugufatira umutungo wabo waba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byo babuza kandi kugira ubucuruzi bw'imari mu rwego mpuzamahanga.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Inteko ishinga amategeko yemeje itegeko rica ibya plastike bikoreshwa rimwe. Iri tegeko ritanga umwitangirizwa w'imyaka ibiri kugira ngo byose bibe byacitse burundu mu gihugu. Mugenzi wacu Asumta Kaboya duteguriye inkuru irambuye.
Muri iri tegeko hari ingingo ikomeye yari yaravuzweho n'abanyenganda mu Rwanda yagarutse uko yari iri. Iyi ngingo irebana n'uko kuva iri tegeko rimaze gutorwa, ba nyiri inganda zikora ibikoresho bya plastike bahawe imyaka ibiri bakaba bamaze kubikura ku isoko ryo mu Rwanda cyangwa bagahindura ibyo bakoraga. Abanyenganda bari berekanye imbogamizi zabaho mu gihe iyi ngingo yaba yemejwe.
Itegeko turabona ririmo imbogamizi nini, biragaragara ko inganda zose zahita zifunga, none ugasanga ni ibintu biri kwafekta sosiyete yose. Twizera ko iryo tegeko mutarivota uko mutareze investment zagiye zikogwaho hirya no hino
tukwire gutekereza neza nitwihute ngo kuko tuvuze ngo turashaka kuca plastique uyu munsi umukozi icyari muri ofisi yaje asohora itegeko ryo kuca plastique
izi munyenge z'abanyenganda zitigeze zitabwaho zanagarutsweho n'abagize inteko ishinga amategeko
hari abantu batangije inganda hano mu Rwanda bazitangiza kubera ari umushinga bateguye none ino ngingo ije ibaha imyaka ibiri muri abo ngabo batangije iyo mishinga yo kunguka bamwe muri bo ngira ngo banafashe n'inguzanyo mu mabanki ese imyaka ibiri abo bantu bari barateganyije uburyo bazunguka muri izo nganda mwibutse yuko bagiye guhomba
minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze Vincent Biruta yasobanuye ko imyaka ibiri aba banyenganda bahawe ariyo kugira ngo babone umwanya wo kuba bahindura ibindi bakora
imyaka ibiri ntabwo ariyo kugira ngo buri wese abanze yishyure imyenda buri wese abanze yunguke nk'uko yabiteganyije imyaka ibiri cyane cyane ni ukugira ngo bahabwe umwanya wo kugira ngo babe bagira ibyo bahindura niba bahindura business niba bahindura tekinoloji yakoreshaga kugira ngo bakore ibyemewe n'amategeko kandi bishobora kuba ibisubizo kuri ibi bibazo tuvuga muri iri tegeko ni ukugira ngo ahabwe uwo mwanya
itegeko rivuga ko umuntu ukora ibikoresho bikoreshwa rimwe atabifitiye uburenganzira ahanishwa kwamburwa ibi bikoresho guhagarikirwa ibyo yakoraga ndetse agacibwa miliyoni 10 iri tegeko ryatowe n'abagize inteko ishinga amategeko rizatangira gukurikizwa n'irisohoka mu igazeti ya leta Assumpta Kaboyi ijuru rya Amerika i Kigali
urakoze Assumpta kuri iyo nkuru mu Burundi kivugo c'igihugu bumwe ibikorwa amajambere kiriko gisubirizwa imana umwami u Burundi abanyepolitike bamwe bavuga ko ibi ari umugambi wa president Petero Nkurunziza wo kwigumiza ku butegetsi ariko icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yasubiye kwemerera ijwi rya Amerika ko president Nkurunziza atazokwitoza ni nkuru ya mugenzi wacu Eroje Burikaneza ari Nairobi muri Kenya
Ubahatari yake mu gihugu harimo no kuntatemwa incungu yo kwikukira umuganwa rwirwa gasore icivugo c'u Burundi co kuva kuri Republika ya mbere ari c'u bumwe ibikorwa amajambere kiriho gisubirizwa imana mwami Burundi ikicivugo gishasha ni co ku ngoma ya cami bamwe banye politike nka Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'u mukuru w'igihugu babona muri kicivugo gishasha intego y'umukuru w'igihugu yo kwigumiza ku butegetsi atanga inzira zitatu yemeza ko zitabesha zivyerekana
inzira ya mbere niyo gutuma mu gihugu abanyagihugu b'abarundi bose baba goba ivyo si bintu byo kubesha uganiye n'umurundi wari we wese ari mu gihugu urabona ko ubwoba ari kintu cambe kiriko kirakoreshwa na Nkurunziza kugira ashore kuguma ku butegetsi ubucamanza bwarahoze bucimanza bwisunze ico umukuru w'igihugu abashiraho ashaka intumbero igira kabiri niyo gukenesha abarundi ubwo nubundi buryo yatoye kuryanga abarundi bagume bamusaba cyane basaba bamusaba kugira abashore kuronka ikirirenza inzira igira gatatu kandi ari nayo ihambaye ni ibijyanye n'iby'Imana yarashize mu ibwirizwa nshingiro yuko Imana ngo ihaye ikibanza cya mbere gushira Imana ukabyandika mu ibwirizwa nshingiro ubuvuze uti abantu mutemera Imana ni muve muri iki gihugu kandi mu gihugu ntiyaba gusa bemera ntushobora guhakira abantu kwemera ibyo wemera wewe mu ntwaro za Repubulika handitse yuko ubutegetsi buva ku banyagihugu ariko ubu narimo aravuga ati Imana yampaye kwiboniye yamenye ko nza kurongora Burundi kandi uko ndaburongora uko aza kwimbarira ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'Imana ntibivangana bimaze kuvangana burya rero igihe kibagiye gutabagara
ntiwagitabagaza icegera cya mbere cya president Nkurunziza asanga shebuja atarimwo Gaston Sindimwo yabwiye ijwi rya Amerika mu kiganiro cyihariye
jewe Sindimwo amasendereted umukuru w'igihugu ni umugenzi kandi turavugana kandi ndamuzi nzi umugenzi kenshi nuko ari umuntu atihindukiza mu ijambo kuko kandi amaze kubimera sinumva ingene we ababwira ibyo ababwiye hanyuma mwebwe mugashaka kumva ibyanyu umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarabivuze wenyine ko atazosubira kwitoza ikirimo kibi kandi azoherekeza uzo musubirira muri mu mushakisha amenshi amakuru mushaka kumuzana atabishaka mugafundi ibi mugamama wanjye umugore mugabutana n'abamuzozana n'abakazana n'abuzukuru umukuru w'igihugu yarabwiye ijambo umukuru yavuze ntarivuga ata agiweje ntarivuga atarigenduje atarabye ibi umukuru w'igihugu avuze biba itegeko mu gihugu
iryo tegeko ntirinyuba Charles Nditije arongoye umugambo w'ipronutemewe n'ubutegetsi afatira ku kundi bwirwa nshingiro rishasha ryatuburusha abaho z'abakuru b'ibihugu bwo kuba mu nama nkenguza amateka ibihe byose no kuduza imyaka y'ikiringo cy'umukuru w'igihugu ikava kuri itanu ikaja ku ndwi
arabashije gatimu ryinyo mbere harimo namakungu bakavuga ati ko nguru byatazo kwitoza naho nyine ntawe tukatazo kwitoza je ku bwanje nibaza yuko azo kwitoza ibyo tubona ingena ihe ibyo kwizwa shingiro hende kugira ngo barihindurira abandi naho kuri zayo yobgenda nitagira abaje rero bihenda na gatonya
Bambuga inyumvira sigura ko atari mu ruhande rw'abihenda kuri ivyo ashimangiza turorizi umviro vyiwe
nta gitumakura ibintu by'ubumwe uko by'ubumwe bose ntibemera kandi bose ntibamwemera ibikorwa n'abantu bashobora gukora batari hamwe ngo bateze imbere igihugu badakoze ntaterambere ishoboka ntamajambere ashoboka urumva rero yamaze kwica ivyo by'ubumwe ivyo by'ibikorwa ivyo by'amajambere yimikije ivyo bintu vya imana umwami bisigure ko ari we yibona ko ari hagati imana n'abantu n'abarundi kugira ure gutwicarako atacamira nace gituma rero mwe nizo nyifato ari nyifato zo kwiyamiriza kuko rizogeza uburundi habi uwatondera kuba umwami kandi ubundi yaravuze neza ati burya mosi ntakiriho nubwo yoba yakiriho inkuba zibindi sangira igico
ayo majambo president Nkunziza yavuze ariko yigisha mu ikorane cyo mugambwe CNDD-FDD mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ku mugwa mukuru igitega
ndavuga ati mosi ntakihari kuko inkuba zibindi sangira igico nije ko ndababwira abarundi turi kumwe nga ndiko ndababwira Shiramu ntango
Uhoraho abarira mu nziza
Yego yego
Ati barira barundi
Abaye bari ngaha Wera kuri abaye bari ngaha
Bangoranirize amashikanwa
Koranya amashikanwa
Nawa kila batara ashira makenga muntango zo kwa gatandatu umwaka uheze acikize bwizwa nshingiro rishasha president Nkunziza atangaje kwa tazosubira kwitoza ariko azoshikira umukandida zo kwizerwa n'umugambo wiwe CNDD-FDD asanzwe abereye imboneza ya maho Eloge Wikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Eloge urakoze dusubire mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rutaburanishije mu mizi urubanza umunyarwandakazi aregamo umugabo w'umushinwa witwa Wang Yang Jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umucamanza agomba kubanza gusuzuma inzitizi zitangwa na Jian n'abamwunganira ubu ngubu Jian afunze by'agateganyo mugenzi wacu Erika bagira ubusa yarari ku rukiko aratubwira uko byagenze
Umushinwa bwana Wang Yang Jian ukurikiranyweho cyaha cyo gukoresha umunyarwandakazi imibonano mpuzabitsina ku gahato araburana mu rurimi rw'igishinwa rukoreshwa mu gihugu cye agasemurirwa n'umunyarwanda wumva igishinwa umukobwa bikekwa ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe yagaragaye mu cyumba cy'urukiko n'umukobwa w'inzobe n'umubiri muto uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 20 na 25 y'amavuko ku isonga ababuranira indishyi muri urubanza bahise basaba ko kubera uburyo bikekwa ko icyaha cyakozwe urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'impande zombi n'icyifuzo ubushinjacyaha bwashyigikiye kubw'ubusabe bw'ababuranira indishyi mbere y'umuhezo ari kubwunganizi bwa bwana Wang Yang Jian bwahise buzamura inzitizi yo gusaba kumufungura bya teganyo mbere yuko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubwunganizi bwavuze ku buzima bwa bwana Jian bugeramiwe bitewe n'imibereho afite muri gereza ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali bwabwira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko abavandimwe buregwa bamwitagaho basubiye iwabo mu gihugu cy'Ubushinwa kandi ko nta bundi bufasha ari kubona bwabasha kumutunga mu munyururu Buravuga ko amafunguro agenewe abandi banyururu muri gereza uyu mushinwa we yamunaniye atayarya bityo ubwunganizi bukamusaba gufungurwa by'agateganyo akaburana urubanza mu bizi y'idegembye bwabwira urukiko ko igihe yaramuka afunguwe by'agateganyo afite ahacumbitse hazi kandi ko ibyo urukiko rwamutegeka kubyubahiriza atabirengaho akazajya aburana afite ubuzima buzira umuze n'ubusaba ubushinjacyaha busanga butahabwa agaciro bwabwira urukiko ko gusaba gufungura by'agateganyo umushinwa Wang Yang Jian byagombye kuba byarakozwe urubanza rutarashyirwa ku rutonde rw'izigomba kuburanishwa mu mizi bugasanga ahubwo akwiye kuburana mu mizi urubanza rugapfundikirwa ababuranira indishyi muri urubanza nabo bari mu murongo w'ubushinjacyaha baravuga ko gusaba gufungura uregwa by'agateganyo byagombye kuba byarakozwe mbere ubwo baburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo nabo bagasanga urubanza rwagombye guhita ruburanishwa mu mizi yarwo bongeyeho ko nubwo bigoye kubibonera ibimenyetso babonye abandi bashinwa bagenzi buregwa bari ku rukiko bityo ko bashobora kuba bagemurira Wang Yang Jian baburana uregwa arahawe ijambo nta byinshi yavuze kuri izi mpaka hagati y'ubwunganizi bwe ababuranira indishyi n'ubushinjacyaha yavuze gusa ku ngingo yo kumuburanishiriza mu muhezo nawe aremera bidasubirwaho ko impamvu zitangwa n'uruhande baburana zifite ishingiro kuri iyi ngingo ariko agasanga abantu akeka ko bafite amakuru ku byo aregwa bagombye kuba bari muri iryo buranisha mu muhezo nabo bakavuga uko byagenze ubwunganizi bwa bwana Wang Yang Jian bugakomeza buvuga ko ubusabe bwabwo bushingiye ku ngingo z'amategeko aho zitomora ko aho urubanza rwaba rugeze hose haba mu kuburana mu mizi urego bashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo ubwo nganizi bwasoje bubwira urukiko ko ubutabera ntacyo bwaba bugezeho igihe bwana Wang Yang Jian yakomeza kuburana afunzwe kandi atabasha no kubona ibyarya nyuma y'izo mpaka mucamanza yahise ahitamo guheza batarebwa n'urubanza bose maze afata umwanya wo kumva impamvu ababuranyi bombi basaba kuburanira mu muhezo uwo mwanya urangiye umwe mu bari mu rukiko yabwijwe rya Amerika ko kubera imiterere y'urubanza kandi ko hari bimwe mu bikorwa byigize icyaha byinjira mu buzima bwite bw'urega n'uregwa umucamanza yategetse ko urubanza ruzabera mu muhezo icyaha umushinwa Wang Yang Jian akurikiranyweho akeka ko yagikoreye mu mujyi wa Kigali mu mpera z'ukwezi kwa 2018 hazwi nko mu Kiyovu cy'abakire uyu bivuga ko yakoreraga muri kontwari y'imwe muri hoteli zaho mu Kiyovu bamwe bakoranaga babwijwe rya Amerika ko Jian n'umukobwa umurega kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe bakoranaga muri iyo hoteli bose mu bamushinjura baravuga ko yarasanzwe aziranye n'uyu murega bemeza ko nawe yakoraga imirimo yo gutanga ibiribwa n'ibinyobwa ku bagana iyo hoteli hari n'uwatubwiye ko Wang Yang Jian namenyana n'uwo mukobwa umurega ku nshuro ya mbere bumvikanye amafaranga Jian amwishyura 25,000 bararyamana ngo bikomeza bityo bagakeka ko ku munsi wa nyuma baba barapfuye ko umushinwa Jian yasezeranije amafaranga umunyarwanda kazi yayamwimaga hitamo guhuruza inzego z'umutekano ko yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatandatu nibwo umucamanza azatangaza niba bwana Wang Yang Jian yafungurwa by'agateganya kabura na yidegembya cyangwa se niba yakomeza gufungwa ehe bagira ubusabe rya Amerika I Kigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tati izi rya Amerika Washington DC kibazo c'abakobwa benshi batwara inda zitifujwe n'imisore no kunywa ibiyayuru mutwe cabaye indanse mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama mu Rwanda. Ubushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda hamwe n'inzego ziserukira impunzi bemeza ko bahagurukiye kugwanya ubwo buhumbu n'inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claven iyo nkuru aherutse muri iyo kambi
nyine ashobora kuyitwara kubera imibereho ya mucanze
ubu n'umwigeme ari imbere yanje akiri muto atarashikana imyaka 18 ahetse umwana w'amezi atatu yamubyaje ataruba kugwiwe ico yita inda itifujwe ubukene n'imibereho mibi niyo ntandaro y'izo nda
urareba nyene turi hano turi impunzi ariko niba umuhungu ari impunzi ntituzogira ubushobozi kimwe nanje nshobora kugenda mu giturage agakora amahera je ntashoboye kujyayo ashobora kuza wa mukobwa akamuhendesha ya mahera agaca yemera nyine agakora mwinda ni benshi
kuzi nk'abangaho
ni benshi cyane bararenga nka 30
iruhande yiwe hari abandi bakobwa babiri nabo nyene bahetse abana nabo banse kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika bemera ko nabo nyene bavyaje muri ubwo buryo aba bakenyeze nabo babarusha imyaka gato nabo nyene baraze ko ico kibazo cabaye ndanse mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama
bazitwara mu nyene hatana urabyumva n'ubuzima bubi nyene bwo mu nkambi ariko nk'abakobwa bazitwara ni baba ndi nyene babahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugira ngo nabo baronke kuntu boba
abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni kubahemba amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda ashobora kuba avuga ati jewe n'ubundi ngiretse n'inzara ikande ndonde z'ibujyo no hendana basanga yandarayitwaye dafiste niyazo ijana n'uwayimuteye umwana akamwanga
nabo basore bavuga ko bashiki babo bavyara ku bwinshi kandi batarubaka izabo
bashiki bacu vraiment ngaha rero nabo baragengeramewe imagine nk'umukobwa afise nk'imyaka hafi nka 14 15 ukabona umwana afise inda ari kujya gupimisha inda kwa muganga atari ibintu twebwe twari dusanzwe tuzi vraiment natwe biranaturenga benshi bagapfana mu inda ukabona umwana akiraja no kwa muganga arapfuye
n'ubwa mbere je nari impunzi nta kazoza turimo turabona sinzi nta kazoza reka duhe nk'akaruru nk'abakobwa urabona batwara inda kubyisha ikibazo kihari urashobora kubaza umuntu eske wewe kuri mu urabyara turi no mu bibazo tekazoza nakaha ngo rega ngo ibingo ushobora ngo kubitumwa n'umuntu agenda akabimukorera akamusigira nk'igihumbi akagura igicupa cyo kwisiga camavuta akakubwira ati narose undi muntu amereza ibihumbi bibiri naguza agapira cyangwa akagura agasabuni twebwe ngaha baduhisabuni zitanu zikatumaza amezi atanu ndazi nawe umesura woga ayo masabuni ntiro kumaza amezi atanu nk'abantu b'abakobwa urazi bakenera ibintu byinshi byo kugira bagira isuku rero niho mwanya
yamara nabo basore barugarijwe n'ubundi buhumbu bwo kunywa ibiyayuramutwe nk'inzoga canke urumogi
abasore benshi vraiment biyahuza kubera iki biyahuza ibiyayuramutwe kubera inzara oya mwije biyayuramutwe baje kwiyahuza inzoga kubera iki kubera inzara baba bafise baravuga ati none se noja kugiki noja nubaho gute reka ngende kunywa amayoga reka nje kunywa ibyo cyane ngo babafunze
barabinywa arije babivuga no ngaha mu nkambi ariko bagoma babizana nyene
barangwa nyene ibyo bitabi bakanywa ibyo biyoga numva nyene ko atari byiza kuba bona binywa mbese abakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobaya y'urumutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wowe utokwifuza kuba wona bibona
ubutwara komite iserukira izo mpunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse avuga ko inzego zose zo muri iyo kambi zahagurukiye icyo kibazo cy'ubuhumbu
mu nkambi ahantu hari abantu kandi hugaye nibibura tuko turagerageza uko bimeze kose kugira ngo hirya no hino mu makaritsiye mu makominote abantu babamwo icyo kintu cya mbere dukora kugira ngo tugerageze turabe yuko abana bacu dufise kuko mu ncamake nibwo Burundi bw'ejo mu gihugu cyacu dutegerezwa guproteja abana bacu uko bishoboka kugira ngo izo ndazindaro ivyo biyobyabwenge ivyo bintu byose ubona yuko bishobora kubazanira ingorane rero turanashimira cyane inzego zacu z'umutekano z'igihugu cyatwakiriye tugashimira cyane n'abayobozi turi kumwe no kuko icyo kintu turagifashanyamo mu kubica
ubwo rugamba n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR mu Rwanda ryemeza ko rizonarukorana n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu no mu kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe cyangwa abahanduriye indwara zidakira zitandukanye zica mu bihimba by'irondo icyo gikorwa n'ubushyirahamwe bushinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ari nabwo bujejwe impunzi mu Rwanda bwaragihagurukiye imahama bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu abaremesha kiyago n'abaserukira abandi igihe cyose abaye inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibisiba kuvugwa mu ntumbero yo kubyirinda iyo kambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu igice kinini cyabo kigizwe n'urwaruka Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru inshuti mwese muduteze amatwi imbere kudusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirize umwana w'umuhungu w'imyaka itanu wo mu gihugu cya Uganda yararwaye indwara Ebola yitavye Imana umuntu wa mbere vyibonekeje ko afise Ebola ku bico kiza cadutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ihana urubibe na Uganda haraheze umwaka
muri Cameroon Boko Haram imaze kugaba ibitero birindwi mu majyaruguru y'igihugu muri ibi byumweru bitatu bishize ikibi muri byo nk'uko guverinoma ibivuga ni icyabaye ku cyumweru mu mujyi wa Darak hafi y'umupaka wa Nigeria na Chad icyo gitero cyaguyemo abasirikare bashobora kuba bagera kuri 20 ba Cameroon n'abaturage bashobora kuba bagera kuri 40 ayo makuru ntabwo aremezwa neza
umushyikirangaji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yashitse ku mugwa mukuru w'igihugu cya Iran Tehran no munsi wa gatatu ari mu rugendo rugenewe guhana ikicuka kibi gitera cyiyongera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran mu bishobora gutuma haduka iyindi ntambara mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano mu rwego rw'imari ikigo cy'ubucuruzi cyo muri Iraq cyitwa South Wealth Resources Company irakirega ko cyafashije Iran kurenga ku bihano Amerika yafatiye umutwe wa gisirikare w'intarumikwa witwa CODES cyangwa Gardien de la Révolution wo muri Iran.
Naho abategetsi mu gihugu cya Ghana bavuga ko abafasoni b'Abanyakanada babiri bari banyurujwe mu ntango z'uku kwezi batabawe ubushikiranganje bujejwe gutangaza makuru muri cyo gihugu gutangaza ko igikorwa cyo kubatabara cyaherahejwe mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa gatatu mu ntara Ashanti iri mu mumanuko bwo mu gihugu hagati mu gihugu. Amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri saa kuri Radio ya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye Peter Handley engineer yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Geoffrey Mutagoma yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoma kumwe na Ange Deniyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.